Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye: Umunyarwanda w'Umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa yitabye Imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83. U Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni abagera ku gihumbi barokokeye muri hoteli ya Milcolin yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Turamwakira mu kanya hano ku Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wero ku makuru wavugwa ryano hino ku isi ndukumwe na Diane nini na Hazwe.
Zambia ikeneye miliyoni z'amadolari arenga amajana 9 yo guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bwinshi hamwe n'uruzuba rw'umurengera. President w'ico gihugu Hakainde Hichilema abicishije mu butumwa bwo kuri televiziyo yavuze ko imiliyoni 10 kuri 20 z'abanyagihugu atwara zakozwe ko ingaruka y'ubushuhe bw'umurengera buzwi ku izina rya El Nino. Abakeneye ubufasha byihuta barenga imiliyoni 6 nkuko President Hichilema abandanya abivuga. Yagize ati uno mwaka Zambia yaronse imvura nkeya cyane, igisata cy'uburimyi n'ubworozi kirabangamiwe nta mwimbu uhari. President wa Zambia muri ico kiganiro yabandanije kandi agira ati n'umutima uremereye ku izina rya leta n'abanyagihugu turasavye amakungu abikorera ivyabo amasengero n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki kudufasha guhangana n'ubugaragwa. Mu kwezi kwa kabiri niho Zambia yatangaje ibihe bidasanzwe bivuye ku bushuhe bwinshi ku miliyoni 940 ico gihugu gikeneye gifise 51 gusa mu madolari ya Amerika. Ubushuhe bw'umurengera El Nino ahandi buvugwa ni muri Zimbabwe na Malawi. Ivyo bihugu navyo nyene vyaratangaje ibihe bidasanzwe kubera ubwo bushuhe. Tuje tubandaniriza mu vya Ethiopia ishamwe mpuzamakungu ONU yaronse miliyoni za baba 629 zo gufashisha Ethiopia imaze igihe ibangamiwe n'ingwano n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe zirimo imyuzura n'uruzuba rwinshi. ONU yaronse amafaranga biciye mu nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye Geneve mu Swisi iteguwe na ONU, leta ya Ethiopia n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryasavye abagira neza gutanga umuriyaridi w'amadolari imiliyoni za baba 629 zabonetse zatanzwe n'ibihugu 21. Ibihugu vyatanze menshi ni bitatu. Leta zunze ubumwe za Amerika yatanze miliyoni 154. Ubwongereza butanga imiliyoni 124 n'ibihumbi 58, mu gihe ubumwe bwa Buraya nabwo bwatanze miliyoni 139. Abanyagihugu bakeneye imfashanyo zihuta muri Ethiopia ni miliyoni 15 n'ibihumbi 500 nkuko ONU ibandanya kubivuga. ONU isigura kandi ko mu gihe cy'imvura imiliyoni 11 z'abanyagihugu ba Ethiopia bashobora kuzohura n'ibibazo by'ubukene bw'imfungurwa no gufungura nabi. Ibindi biharuro ONU itanga byerekana ko imiliyoni 4 n'igice z'abanyagihugu ba Ethiopia bataye izabo. Ethiopia iri mu bihugu 10 vya mbere bifise abanyagihugu benshi begeranije makambi y'abatesheje izabo. Abatanguje inama yo gusabira imfashanyo ico gihugu bakavuga ko kugira ngo kirengere ibibazo kirimo muri byo harimo ivyama shure, ibitaro, inyubako, amabarabara vyabomaguritse mu ntambara hakenewe n'imiburiburi umuri yaridi umwe w'amadolari yokoreshwa mu mezi atatu.
Urakoze Diane nini na Hazwe mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisa risanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunyarwanda umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa yitabye imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83 gana Rujugiro yari umushoramari wari waragabye amashami y'ubucuruzi bwe mu bihugu 9 bya Afurika Diane ninahazwe aragaruka ku buzima bwe
nyakwigendera Rujugiro akomoka inyanza mu Rwanda ashengeye nyuma y'imyaka myinshi yamaze abahanze igihugu cyo nk'impunzi umutunzi karuhariwe Rujugiro yamenyekanye mu rudandazwa rurimo urwitabi amazu n'ibindi yakoreye ahanini mu Burundi mu Rwanda muri Uganda Angola Afrika y'Epfo Kenya na Nigeria muri Uganda yahashoreye imiliyoni 200 z'amadolari yashize mu gisata c'itabi no guhingura imfungurwa aja gutanguza iyo migambi muri Uganda imenyeshamakuru vyamubajije impamvu uwo mutahe atawushoye mu Rwanda gwamwibarutse aca yishura ko atagishoboye gushinga imitahe mu gihugu ciwe kuko camwambuye ubutunzi bwiwe umwe mu butunzi bwiwe bwafatiriwe n'u Rwanda burimo inyubakwa y'ubucuruzi Union Trade Center UTC iri ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali yateje icamunara mu 2017 UTC yagurishijwe imiliyari ziri munsi y'indwi mu mafaranga y'u Rwanda mu gihe nyakwigendera Rujugiro yemeza ko ibikorwa byo kuyubaka vyamutwaye imiliyari 200 ico gihe aya mafaranga yangana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'abanyaburaya ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi bwagirije umuhisi Rujugiro gushigikira abatavuga rumwe nabwo mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu 2013 ari mu rugendo yakoreye aha Washington DC yarabihakanye agira ko ahubwo yibutsa ko ari mu bafashije FPR inkotanyi muri ico kiganiro cihariye umuhisi Rujugiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi yamubwiye bike mu vyaranze ubuzima bwiwe
Navukiye Rwanda mbayo abariho ntangira amashuri ariko mpava ntana yarangije mfite imyaka 19 ngende Burundi I Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza mba mu bantu yafunze maramo imyaka 3 ngira imana ndamucika hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantera izindi ngorane bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe
mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko
birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi nari mu cyama muri FPR ndi muri komite executive nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien ntacyo ushobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo
umugwiza atunga aya batwa Tribert Rujugiro hitavye rero imana ku myaka 82 abamwegereye bemeje ivy'urupfu rwiwe ku ijwi rya Amerika ntibatomoye camuhitanye mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru tunabumvisha n'ikiganiro cyose yahaye ijwi rya Amerika mu 2013
Tribert Rujugiro ayabatwa yashinze ikigo yise Tribert Rujugiro ayabatwa Foundation TRAF gikora mu bihugu byose 9 bya Afurika yashoyemo imari gifasha urubyiruko kubona amahugurwa arufasha kubona akazi no kwihangira imirimo mu Rwanda nyuma genocide muri 1994 Rujugiro yubatse umudugudu wamwitiriwe igikondo amazu yari yubakiye abarokotse batari bafite aho batura Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni imwe abagera ku gihumbi barukukiye muri hoteli ya Milikoline yayoborwaga na Paul Rusheshabagina ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste
ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 1994 mbere y'uko bitangazwa ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na Ntaryamira w'u Burundi bitangazwa ko iyo ndege yahanuwe wowe wari hehe wakoraga iki
Murakoze cyane kuri iki kibazo cy'ingenzi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi itandatu gusa ngeze I Kigali mvuye mu nama y'urayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya impungu wacu mutoya ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kugira indege rero bayirasa nari ndi ndimo nsangira na muramu wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga ugusanga asangire natwe muri uwo mugoroba we yatashye kare yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana igiyitwika noneho yumvise zisekura kuko twari dusubira hafi y'i Kanombe umudamu yaje kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya kuko ikintu numvise ntabwo nigeze nari ndigera kumva mu mibereho yanjye nyabuneka nimutahe ako kanya narahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we ntabwo nigeze n'imajina yuko ari uko abantu bazatandukana bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya nanjye ndataha nja kuva iwanjye bigoye
none se muri hoteli Mille Collines wahageze ryari ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora
mbere y'ibyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 1994 ntabwo burya nari ngiri direkiteri wa Mille Collines ahubwo nari direkiteri wa diplomate kuko nari ari Mille Collines na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe sosiyete yitwaga sosiyete internationale de gestion ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'ibirigi ubwo rero iyo niyo yageraga mu hoteli yombi nge nari ndi muri diplomate noneho rero kuva nyuma ya mbere bayisizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevakiwa baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo rero banza nyengeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi itatu mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone kumvise amasasu bisa na misile birimo bisekura hirya no hino ndetse bigasa no muri hoteli ya hoteli ya diplomate ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva I Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo twumvikana yuko mva muri diplomate hajya kuba muri Mille Collines y'amasaha 24 kuko niho nari ngeze direkiteri wa Mille Collines yari yagiye yari umuzungu yagiye yari yarayafashe indege yagiye I Burayi nanjye rero mbyo direkiteri w'umwirabura njyenyine ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Mille Collines ari naho twari dukina tugenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira bashobora kuba bagirirwa nabi kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Mille Collines wayoboraga ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki
ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane nk'uko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere kandi jyewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose ntabwo ari abahutu abatutsi nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye ndabo rero ba hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo no deta docteur deta nyirambimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije umuntu navanye ikuzimo bamaze kwica mukuru we finance yaba biciye muri nyabarongo barimo bavuga bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya batagira n'amazi yo kunywa n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana babo batanu bane pardon n'abana bane kwarafite abana babo batatu n'undi badopse kubazana tukabageza muri Milcoline mu buryo buruhije abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana kandi ineza yose ntabwo muzahurira imbere ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye yewe abo ngabo ndabihorera nkikomereza kuko ntabwo ari bo bazampindura ngo bagire undi wundi bazashaka kumvawe yewe principe yanjye ni uko ndi yewe kandi uwo ndi we niwe nzahora ndi we
Paul Rusesabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venusti
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 2022 tuzaba ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
Nikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Martin Niteleti yabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri
kuva mu kwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu gushika ejo bundi itariki imwe z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi na kane abantu barenga ibihumbi amajana abiri barakozwe ko n'ibyo biza harimo hafi ibihumbi mirongo ibiri bata izabo n'amahegitari arenga ibihumbi mirongo ine y'imirima yononekaye amakuru yerekana ko imvura ibandanya iba nyinshi mu bice byinshi by'igihugu cyacu mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ibyo biza leta y'u Burundi ifatikanije n'abayifasha mu iterambere ibandanya kugarukira ku miryango ishikiwe n'ibyo biza mu kuyiha ubufasha butandukanye ariko haracakenewe uburyo bwinshi bwo kubandanya icyo gikorwa
Minisitiri Ninteretse yanatangaje aho abari batuye mu Gatumba bazimurirwa
ubu rero tuvuga ko benshi batangiye kubyumva hariho ikibanza kitari gito mu bimbi tugomba tufite kontrolere uburyo nshi gutuma n'itangazo tuzo igura nka mu Gatumba ba mbere tuje tubajyana mu bimbi tubakire icyo dushoboye n'abanyere bashyiremo twabunze bafise uburyo kugira baronke aho baba tuguma bakibaguzwa ngo mazaraje mazaraje twababwiye rero ti mwebwe ni muhave hari nabo twahaye n'amafaranga kuje gupanga inzu kugira bave aho hantu hari ngorane bagende ahantu bashobora kuba benshi ntibashimye kuje gupanga bagumye hahandi bigaho dusuma kuguma twakwegera muri ibyo bibanza kandi bafite ingorane wowe twaragize ibakwe n'uvuga ko twagize ibakwe kujyanye no mu Gatumba ko turabasansibiriza babonye nabo nyine ko ari kibanza kukibamwo ari ingorane biteye kuko twe ndushaka gukoresha ingufu ko twe gukoresha ingufu twashaka gukoresha ingufu twazikoresha nabo ujya nyine tukazikoresha bakagenda mugabo twaciye twahisemo kubumvisha ko aho bariko baraba naho bahihambirira ata buzima buhari ubemeye rero kuzokwimuka uno munsi ariko kuvuga ko batanguye kubyumva kuko amazi naho ugira gute nta ngufu ushobora gukoresha ku mazi cyukora urayabisa amaze gusubira inyuma bikunze ukakaruka umaze kuraba neza ko atariske n'inyacano.
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi Martin Ninteretse, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki yakomeje gusaba ko leta yakwirura igatangaza ku mugaragaro ko yugarijwe n'ikiza kizamuka ry'amazi ya Tanganyika. Ubutumwa bwabo babushyikirije abanyamakuru Thierry Vendayishimiye.
Gisabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hari ugafata ingingo zose zijyana no kwikiza kiba cyateye mu gihugu.
Akaba yita mu Faransa etat d'urgence kuko yuko umusumire udasanzwe.
Abo n'abagize amashyirahamwe yigenga batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijyanye no gukingira abanyagihugu bose babona bakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango. Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orikome n'umwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu, babyiboneye kuri uyu kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara.
Twebwe ntidukeneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikiranganje ikiba zitagishizimwe. Nibashire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubugira mu mihana y'abantu biriko biraje abantu. Ibi bintu ni kiza, leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo barondere abayifasha bayifashe. Ego ni cyari gishoboye mbwa ni cyadashoboye.
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo.
Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo ku kijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara. Ingingo ya mbere leta igomba gufata ni kwimura abantu. Abantu bobo ntibagira iyo baja, leta igomba kurondeho abantu baja ikabimura. Hira kabiri nuko ahantu hari amashure, hari ibitaro, hari amashengero, leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske atamuntu n'umwe afite umunyazo w'ubushobozi kuza gushyiraho abantu nkaje amashuri mu gihe kubona mu Gatumba.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongoye ishyirahamwe riharanira agatega kazi na muntu mu Burundi, bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika. Gervais Nibigira n'icegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP.
Gihambaye ni uko leta munsi ubona yuko ari ikibazo igasaba imfashanyo, akaba iyo bita mu Faransa etat d'urgence kuko yuko umunsi umeze udasanzwe. Kandi uyu munsi ubona yuko leta ivuga ngo umunsi sihindi yova mu gacerere, ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo cyaba iz'ubuhinga.
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye.
Uko amazi ya Tanganyika si ubwa mbere aduze ariko hama habaye henshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo niyasubira gushika hazobe hariho integuro.
Ishyirahamwe Orikome rivuga kandi ko amashuri hamwe n'amavuriro biri mu bice byashyikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane haba mu Gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi, ubwiherero bwa abomotse n'ibindi, agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye. Naho abarongoye umugujejo gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga, mu nyuma bagasanga basubiyeyo. Gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka.
Uyu munsi usanga umuntu yitekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugira mu gikiriza wajije tugiye hatiye hoyira ari muhibwiye gukora iki marundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama ibyo twita solution du rame biri ubushyirananji bwo gushyikirana bwaba bafasha ubushyirananji kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo ntabwo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi.
Naho ikigo Ijebu kijeje kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 77 kuva amazi ya Tanganyika atanguriye kuduga ari menshi na cyane cyane muri zone ya Gatumba. Hamaze kwitaba Imana abantindwi, batanu bariwe n'imvubu, babiri bariwe n'ingona. Ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
tukivuga ku Burundi mu ntara ya Makamba haravugwa ibura ry'imiti abahatuye bakavuga ko naho ibonetse ibihenze imiti yabuze cyane kandi ikenewe na benshi ni ya malaria inkuru ijwi ry'America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
imiti abanyamakamba bakunze gukenera ni iyi ndwara ya malaria inzoka ni ndwara ziterwa n'imigera abafise amangazini y'imiti basigura ko muri iyi minsi iyo miti idasohoka ikibituma hanini ni ukuduga kw'ibiciro by'imiti ivura izo ndwara byunyuwe n'ubukene uri mu banyagihugu nemeye Imana Emeline umukenyezi adandaza mu isoko nkuru ya Makamba ati nta buryo bwo kugura imiti tukironka
haraho bitumwa kandi n'uburyo uretse nuko ubutububura bivana nuko kandi imiti yazinze gose kuri farumasi tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu
Juste Minani twahuye avuye kugura umuti w'umwana ati kubera ubukene iyo gwarije abana babiri rimwe urashobora kubasangiza umuti ivyo biremezwa n'udandaza mu magazine y'imiti Makamba Nimbabazi Justin
Harina hambere abayagiye kuvuza umwe bipfanye mbere no buryo afise ya mikoro namye mvuga kupfakare gasangiye kuvuza umwe mbakwati cyenda vya abana mbona umenga bakwaye kumwe akacheta na yanu si yaguze y'imiti akacongera kayisangitsa bamwe babiri canke batatu kare yo baye ku muntu mwafashe igice mugabo ubu ikiba igaruka kuri ba bana bose bafashe ya miti itanakwiye
ndabihawe Thierry twahuriye ku magazine y'imiti ya Mituel akaba akoresha ikarata yo kwivuriza ko yabakozi ba leta nawe ati kuronka umuti ukoresheje ikarata yo kwivuriza ko byo bisigaye bigoye cyane
hari igihe usanga imiti zimbye kandi mwamaze kumva namwebwe imyidogo atayigeje nyine n'abandi bidoga ati imiti irazimbye ntacanjira no gushaka ikintu cyuko bakoresha n'ibintu bya Mituel ugasanga umuti barawukwima kuri farumasi bakagasanga bemeye kuwutanga bajya bagura kuri sampuruza ubu vise Mituel ugasanga ntibakwemere ko bawuguha rero imiti mu majya mu makiri imiti irazimbye cyane kandi iragoye no kuronka
Nimbabazi Jules asanzwe afise imangazini danda z'imiti ku mugwa mukuru wa Makambati na twebwe abadushorera imiti baratugora ugasanga turarenza amategeko tugatanga inusu canke irobo y'umuti umugwayi yandikiwe na muganga Ndayizeye Charles nawe nyene afise imagazini y'imiti Makamba ati iyuje kugura adafise amahera akwiriye araguhenda
nk'akaruko kuri malaria hari umushobora kubonekira kinine ajya kinine bijya binini agaca aza kugura nk'ibinini bitatu ukamubwira neza neza ati ibi i ntacho cyo kumarira mugani nawe akabyanga avuga ati ntandi mahera afise ubwe naraguhenda ati ngo cyo nzogaruka kugura ubu bisigarira mugabo kishye ntavyo bagura abonya arose mitende ntagaruka
kubera hari naho umugwayi abarembye ukagira ikigongwe uramuha umuti ku ideni uwo mudandaza w'imiti avuga ko ku kwezi umuti ushobora kuduga amafaranga agera ku 2000 bigatuma abagwaye babagiriza ko babazimba cyane uwo basangiye umwuga Nimbabazi Jules nawe ati mu kingo cy'amezi atandatu hari imiti inkenegwa igiciro cyayo cyagwijwe na kabiri bitumwe no kugena ifaranga ry'u Burundi rigoma ritagaciro bompi uko ari babiri bakaba bafise amakenga ko hazogera igihe abantu bakananirwa no kugura umuti abagura imiti basaba leta kubafasha kugira bashobore kugura imiti nk'uko Fuka Masenge Elifaz twahuriye ku bitaro Imakamba bisaba kubwiwe leta yogerageza imiti ikazimbuka kugira abantu bato bato bashobore kuyigura muganga Nimbona Patrice akorera ku bitaro bikuri Makamba asigura ko ufasha imiti idakwiye ugira mitende ariko nta minsi hera udasubiye ku musego hakiyongera ko n'inkurikizi
ugahura umuntu ariko afata imiti idakwiye ibyo bituma kumbure imigera imwe imwe idapfa burundu cyangwa ugahura yaramenyeye wa muti ukazohura ageze igihe ugahura wa muti by'ukuri ntigushoboye kuvura iyo ndwara kubera abantu bagiye barafata umuti kugeho udakwiye nk'uko muganga yabandikiye
ku kibazo cy'icyo bafasha abagwaye kugira baronke imiti ikwiye iyo hageze kwandika umuti muganga araraba ubushobozi bw'uwamwituye kandi leta isanzwe yarafashe ingingo ko abana batarakwiza imyaka 5 bavugwa ku buntu cyo kimwe n'abakenyezi bibaruka nayo abakuze bagahabwa imiti ya malaria atamahera basabye ariko nubwo izo ngingo zafashwe abivuza baguma bidogera ibitaro bya leta ku imiti itaboneka mu mavuriro bakaja kuyigura hanze kandi ataburyo bafise
urakoze Desire Hatungimana n'amudusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urwazi umugabo nta rwino muniho umushimiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.